amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Ndabaramukije mwese mukunda amakuru y'iwacu mu yasanga kuri wezi 3 akaburungi wacu akarongo Burundi akaburungo urugeto kabaturi kwa 18 nyakanga umwaka w'2019 muri kumwe na Emery Kwizera ikaze mwese izindi zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize. Abepiskopi Gatolika bavuga ko mu Burundi hariho inyifato ishobora kuzotuma amatora yimirije atagenda neza. Mu mugambwe sa abanyafrode babona yuko umugwao ni ujejwe amatoza ku Burundi ukuye kongerwa ikiringo muri radebuho babona ko utocongerwa kuko ukora amatohoza hengamye. Abigisha b'abana b'abanyeshuri bagendana ubumuga mu Burundi basaba leta gushigikira mwe nabo bana cyane cyane mu gushiraho inyubako azoborohereza. Mu bushikiranganje bujejwe indero naho bemeza ko bamaze kugira utwigoro mu kubaka amashure arenga 20 yigisha abagendana ubumuga. Kaze mwido nido jaya makuru twabateguriye. Inama nkuru ya Episcopi Gatolika mu Burundi ivuga ko itewa makenga no kuburabuza imigambwe imwe no gutoteza abanywanyi bayo mu ntara zitari nke z'igihugu. Abo Episcopi Gatolika banabona ko hari inyifato ishobora kuzotuma amatora atagenda neza. Ibyo ni bimwe mu biri mu itangazo ryasohowe na Episcopi Gatolika kubijanye n'amatora yimirije mu 2020. Itangazo rizoshikirizwa abakristo Gatolika ku munsi w'Imana uza idonido na Christine Kamikazi.
Iryo tangazo ry'inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika bahano mu Burundi ryatanguye kuzunguruka ku mbuga ngurukanabumenyi kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Mu byo rivuga harimo ko inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika bahano mu Burundi bemeza ko batewe amakenga nuko mu ntara zitari nke z'igihugu hibonekeza ukuburabuza imigambwe imwe imwe no gutoteza abanywanyi bayo. Iyo nama nkuru y'Abepiskopi ibona ko hari n'imvugo inyandiko hamwe n'inyifato by'iterabwoba bishobora kuzobuza ko amatora azogenda neza. Ikindi giteye impungenge inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika bahano mu Burundi ngo nuko mu ntara zimwe zimwe hibonekeza ubugizi bwa nabi burimo n'ubwicanyi bufatiye ku mvo za politike. Ubwo bwicanyi ahatari hake ngo bukaba bukoregwa cyane cyane abatavuga rumwe na leta. Abepiskopi babona ko ahenshi ubutungane butabanguka kwerekana ko buriko burahana inkozi z'ikibi hakurikijwe amategeko. Ayandi makenga ashikirizwa muri iryo tangazo ry'inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika nuko ngo hari ugushaka kwitiranya umugambwe uri ku butegetsi n'igisata kijejwe intwaro. Aha batanga karorero kuko hamwe hamwe ugwaruka ruri muri uyo mugambwe umengo rushaka gusubirira inzego zishinzwe umutekano. Abo Episcopi bakabona ko ivyo bitera kajagari gashobora kononera ingendo y'amatora. Ikindi nacyo ngo kibateye amakenga ngo nuko amatora yimirije azoba hari habarundi bakiri mu buhungiro kandi bakibona ko ivyo bahunze bitaratorerwa inyishu. Bakabona nako byobaye byiza amatora abaye bose bamaze gutahuka mu mwidegemvyo atagahato ukarimwo. Inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika muri iryo tangazo ryayo ihamagarira bari mu nzego nyobozi zitandukanye z'igihugu kwama bashingira intaho kuri n'ubutungane. Basaba ko iteko rirekurira imigambwe myinshi gukora byubahirizwa hose. Iryo tangazo ry'Abepiskopi Gatolika bahano mu Burundi naho ryatanguye kuzunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ryatewe ko umukono ku igenekerezo rya 13 kuno kwezi kwa nyakanga turimwo bikaba bitekanijwe ko rizosomwa mu misa izobera mu paruwase yose y'igihugu ku munsi w'Imana uza igenekerezo rya 22 nyakanga.
Christine Kamikazi umugambwe sa abanyafrode ubona ko umugwi wa ni ujejwe gutohoza ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi ukuye kongerwa ikiringo cyo gukora. Leon Sengenda Kumana icegira curongo uyu mugambwe asigura ko imvo zatumye uwo mugwi ushigwaho zikihari. Yibutsa ko washizweho kubera ibyaha bijanye no guhonyanga agateka kazi na muntu vyibonekeza mu gihugu. Kongera ikiringo uwo mugwi rero ngo vyofasha ko uwo mugwi wobandanya usemerera kugira ngo ayo mabi ahagarare. Leon Sengenda Kumana ivyabishikirije inyuma yaho abagize uwo mugwi wawo ni basavye mu nama yonijerwa agateka kazi na muntu yabaye kuri uyu wa kabiri ko bokongerwa ikiringo c'umwaka. Leon Sengenda Kumana n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodeu.
Kubanza kurara gituma uwo mugwi wabinze ushigwaho ni umugwi washinzweho kubera ko mu Burundi hari kuhibonekeza ubwicanyi, hari uhiboneza gutoteza abantu, hari uhiboneza kwangaza abantu, hari uhiboneza gufungira abantu gusa byo rero kushikana uno munsi birahera n'ibyo tubayemo n'ibyo twirirwa n'ibitubona cyane cyambere cyakabiri nuko leta y'u Burundi yangiye umugwi gushika ku rubuga iyo rero watohoje ukije ku buhinga ukije cyangwa ucishije kugari mu kambi y'impunzi cyangwa abandi Barundi bose bahunze bari hanze bafite icyo babonye leta y'u Burundi cyatuga ngo ibyo bintu ibyo biragaragara rero ko tubabwiriza umugongo ikiringo hama na leta y'u Burundi kugira ngo ibyo yamivuga ko bavuga ku Burundi atari ibyo yemera abagize uwo mugwi baje bashike mu Burundi baganire na leta baganire n'imigambwe baganire n'amashyirahamwe yigenga baganire n'amashinga amateka n'ingingo z'amateka kugira ngo ibyo byose bivugwa ari ibyo bitore umuti atari ibyo bijya ahabona ko atari ibyo bimenyekane ko atari ibyo hama uwo mugwi utanga icegeranyo baduti twarashitse ku rubuga twahakoze twasanze atangorane zikihari cyangwa twasanze ingorane zihari abarundi bifuza ko zotora umuti iciye muri izi nzira ikibonekeza ikiricyo ni uko hamwe ibintu byobandanya uko turiko turabibona imigambwe ibuzwa gukora ingoro z'imigambwe imwe ziturigwa zikambere zigakorerwa ko n'abantu mabi abantu tukabona yuko ubwoba bwabateke bwabaye bwinshi ni ngombwa ko uwo mubi wugumaho kugira ngo naho ibyo ubitohanwa ubu impera n'imperuka babikora bazotinda bahanwa
mu mugambwe radebuho babona ko bidakenewe ko uwo mugwi wokongerwa ikiringo cyo kubandanya amatohoza ku Burundi Jean de Dieu Mutabazi arongoye uwo mugambwe abona ko igikenewe ari uko hakomezwa inzego ziri hagati mu gihugu zijejwe kuraba iby'agateka kazi na muntu yagirize uwo mugwi wawo niko ukora amatohoza ahengamye Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe radebu
ubwa mbere nuko dusanze tumenyereye yuko ujya mugwi amatohoza ukora ari amatohoza abahengamye kubera intumbero yabo niyo guhindura ubutegetsi bwatuye nabe n'igihugu biciye ku nguvu ikindi nacyo cya kabiri nuko ibimenyetso bafatiye ko bavuga yuko nk'imigambwe itemerana ibanye nabi baravuga yuko hariho umutekano muke barongera ko yuko ukudahana kwiraye yuko hariho leta ikoresha igikenye twebwe ibyo bintu byose bavuga na twebwe dusanzwe tubikurikirana misi yose mugabo icyo bageze ko kimwe bita conclusion sico twebwe tubona kwera ibyo byose yadondaguye kimwe cyose tugiye turakiraba dusanga yuko ahubwo twosaba yuko ubwa mbere ikiringo cujya mugwi wa dudugiye kitokongegwa kubera n'icari carongewe atakamaro byari bifise kiri nacyo ahubwo twebwe dusaba nuko uburyo bukurandurana n'imizi n'ugukenguza iby'agataya ka muntu amashyirahamwe ari ngaha mu bucu Burundi yoronka ingufu zikwiye aho rero novuga nk'inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi z'ihonyabwoko amabaturutse ku ntambara kana yandi mabi asinzikaza agataya ka muntu novuga wa mugwi CNDH urabiza agataya ka muntu novuga kandi yuko nk'izindi nzego za leta buba ubushikiranganyi iby'agateka kazi na muntu ubushikiranganji bw'igipolisi ubushikiranganji bw'iyo hagati mu gihugu yuko twese twosenyera ku mugozi umwe kugira ngo agateka kazi na muntu kabandanye kifashe neza akamo twotera uyu munsi amakungu nuko bidakenewe na gatonya yuko ikiringo cyujya mu gwi kitokongerwa inzego ahubwo do hagati mu gihugu ziraba agateka ka muntu ari zoronka ingufu
tubibutse ko amakuru y'iwacu tuyabaronsa mutwandikiye mukadusaba kuri nomero WhatsApp 76 2 4
amakuru y'iwacu
twabateguriye nibijanye n'indero kubagendana ubumuga bamwe mubigisha bigisha abanyeshuri bagendana ubumuga bavuga ko hakiriho intambamye kuburyo abana bagendana ubumuga bigamwo Ile Defense Habyarimana yigisha abagendana ubumuga bo mu kigo Senkizito cabagendana ubumuga sigura ko muri ivyo bibazo harimwo inyubakwa zitorohereza bene abo banyeshuri ivyo yabishikirije mu nama yatunganijwe kuri uyu wa gatatu n'ikinyamakuru Jimbere kubijanye n'ingene abana bagendana ubumuga bashigwa mu mashuri uwo shatumirira leta gushiraho uburyo bwoshigikira bene abo bana tumukurikire
biravye abana bagendana ubumuga bava mu miryango ikenye intambamye na cyane cyane abana bagendana ubumuga bahura na cyane narigishije muri sisiyeme imyaka ishika 4 hari abana nigishije muri sisiyeme neterewe nkaha turi kumwe bateye imbere natumwe bari bagikora ku nkuru barakora ku nkuru barayitora hakaba hariho nabandi bayitoye bahevye ntibahevye no kuvuga ngo babuze ubwenge bahevye kubera inyubako inyubako zitaborohereza bagasanga babashitse ahantu amashuri ari kure ukadusanga umuntu uravye n'ukungene atambuka n'ingorane kugira ashike kuri iryo shuri agize na hararose iryo shuri hagufi agasanga ama toilette ubuzu bwa sugumwe ntumworohereza ukadusanga ni kibazo abantu bagenda n'umuga bakunda guhura nacho umva rero nico gituma keshi bagire hanze ariyo ntambamye beshi baheba amashuri iyo turiko turabigisha urabona uriko wigisha umwana agenda n'ubumuga ushaka kumufata cyo kime n'undi akomeye hari usanga mugayo kuguru hari usanga mbere mugaye n'amaboko yose umva rero wa mugaye amaboko yose nti utanze akabazo ntushobora kumuha umwanya cyo kime n'urya amugaye amaguru abana bagenda n'ubumuga n'abantu bafite ubwenge nk'ubw'abandi urabaha umwanya ukwiye wo gukora ikibazo uba wabahaye cyewe icyambere no banza ababyeyi ababyeyi babone bavya umwana agendana mu muga ko atari igihebwa umwana agendana mu muga ni bamushire cyo kimwe hamwe n'abandi mu ishuri hanyuma n'abamugaye twebwe nyene nitwikumire tuje aha abandi bari haba mu bwenge ibijyanywe n'inkino ntagire umuntu agendana mu muga asubira kwinyegeza hanyuma ico twosaba leta n'igihe leta no kuri nta utabona kigori rikiragi mugabo yongereza ku bintu bijanye n'ubumenyi bwabigisha bazoza guha ibyo bibondo urumva ko basaba ibintu byinshi leta itegekanye uburyo bwa
mu bushikiranganje bujejwe indero bemeza ko leta imaze gukora utwigoro tutari duke mu bijanye no gufasha abo bana bagendana ubumuga bari mu mashure Ribin Karorero ajejwe indero idakumira muri ubwo bushikiranganje yemeza ko hamaze gushingwa amashuri arenga 200 yigisha abana bagendana ubumuga Ribin Karorero
uno musi turavugana nubwo ko intambwe ishimishije ikiraboneka naho itarabonwa na bose yashimishije kuburyo twavuye ku mashuri atandatu ya Karorero cyo kwifita ikore pilote kutugeze kuri 9 n'ayandi mashure bita satellite yunganira ayo mashure twavuze ko ari ya Karorero cyo ikore pilote 2022 cyo cyose nicyerekana ko ubushikiranganje bwiteguye kwigisha abo bana bagendana ubumuga sivyo gusa barabaha n'ibikoresho mu ntango zigice birazimbye mugabo baragira kigoro turabona ko ibikoresho bakoresha ni ibikoresho bizimbye cyane kandi biva hanze y'igihugu rero cyo twibaza no kuzosaba leta yuko bwa mbere yo gikura ko amataxe rimwe kwita exoneration hanyuma twahora dufise amafaranga afasha abo bana agera ku miliyoni 45 ubu hari aba ikintu bita akubijete yaraduze ageze ku miliyoni 170
nino kuri iyo nkuru ijanye n'indero rero amakuru wacu twabateguriye arangi yeko Emery Kwizera nariko ndabashikiriza ndabashimiye cyane nkingurukira nabagenzanje twafadikanije kuyategura mugira ibihe byiza aho muri hose murakoze
amakuru y'iwacu